Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza matwi muri kumwe na Frederic Mukije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se na makuru.
Birakunzwe kubona yuko abayobozi bashyirwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene na experience anga bafise, ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kwishure.
Uyo n'umushingamatekano we Mbonigaba yemeza kumenyi bw'abanyeshuri mu Burundi bwasubiye inyuma kubera abayobozi bagenwa hisunzwe ubukerebutsi migambwe, aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu vyerekeye inyigisho.
Ukuntu banoma abayobozi batandukanye hariho hamwe adatomoye, nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko dukemura ico kibazo.
Na huyu numushinga nako ni umushikiranganji w'indero Madame Janvier Ndirahisha aravuga rero kuri iki kibazo cy'abayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi.
Abahinga abanyakenya mu byerekeye ibisasu by'amabombe uyu munsi kuwa kane babandanije kurondera ibisigarira by'amabombe yakoreshejwe intagondwa mu gitero cyakoze ku ihoteli ikomeye i Nairobi.
ONU iramagana ubwicanyi bwa leta ya Sudani mu baturage bigaragambya mu ituze.
Leta z'ubumwe za Amerika ziyarajwe ishinga na leta ya Zimbabwe ibandanya guhiga buhungu abaharanira ineza y'abanyagihugu muri iki gihe uruhari uruhagarara muri ico gihugu.
Naho avoka wa President Trump yemeye kumugaragara ko bamwe mu bakoranye na Trump bafatanije n'Uburusiya kumutoresha mu 2016. Mugumero ku maradiyo yanyu ariko mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com mukurikire aya makuru ko tuyabagezaho.
Makuru tutanguriye mu gihugu cya Kenya, aho abahinga bazi ibyerekeye amabombe uyu munsi kuwa kane babandanije kurondera ibisigarira by'amabombe byakoreshejwe mu gitero cyakozwe intagondwa ku ihoteli ikomeye yo ku murwa mukuru Nairobi kigahitana ubuzima bw'abantu 21 hamwe n'abo bagize banabi batanu bakoze icyo gitero. Leta ya Kenya ivuga ko ukuntu abajeje umutekano bihuse mu gutabara nyuma yaho icyo gitero kibereye byerekana intambwe ikomeye hamwe n'ubushobozi bya leta ya Kenya mu guhangana n'ibitero bikozwe ku basivile. Umurwi w'intagondwa Al-Shabab ukorana n'umurwi Al-Qaida wakoze igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu 67 mu mwaka wa 2013 i Nairobi mu gihugu cya Kenya niwo watangaje ko wakoze icyo gitero. Perezida Uhuru Kenyatta ejo ku munsi wa gatatu yaratangaje ko igikorwa cyo kugarukana umutekano mu bibanza byose byari byatewe cyarangiye inyuma y'amasaha 20 icyo gitero kibaye. Igitero cyabaye muri 7 mu gihugu cya Kenya gisa n'icyari gifite umugambi wo gutosekaza umutekano kugira ngo igihugu cya Kenya ntikibandanye kibonwa nk'igihugu gitekanye kandi kigenderwa n'ingenzi. Muri iki gihe kandi Leta z'ubumwe za Amerika zirabandanya gukorana no gufashanya na Leta ya Kenya inyuma yaho icyo gitero kibereye. Zongeye Leta z'ubumwe za Amerika nta makuru zari zifise yerekeye icyo gitero imbere y'uko kiba, nk'uko amakuru atangazwa mu bibanza bitandukanye byandikirwa ko amakuru abivuga, kandi ntizigeze zihanura Abanyamerika ngo ntibagendere mu kibanza cyatewe. Ambasaderi wa Serukiya Leta z'ubumwe za Amerika mu gihugu cya Kenya Robert F. Godi yagize ati: "Turanebaguye amakuru y'ibinyoma ariko aratangazwa atakindi kintu agira atari guhubangamira utwigoro two gutuza guteza eka gutuza iterabwoba." Ati: "Turasubiye guhoza imiryango yabaguye hamwe n'abakomerekeye mu cyo gitero, kandi turifatanije n'igihugu cya Kenya."
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Michel Bachelet arasaba Leta ya Sudani kurekeraho gukoresha ingufu zikabije ku baturage bigaragambya mu ituze. Imyigaragambyo imaze hafi ukwezi muri Sudani yatewe n'ibura rya lisansi n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa by'umwihariko umugati, ariko yaje kuvamo ibya politiki. Abaturage batangira gusaba Perezida Omar al-Bashir kwegura ku mirimo ye. Kuri Loni, igisubizo cya Leta ya Sudani cyashyize ahubwo ibintu irudubi. Polisi yakoresheje amasasu y'intambara mu bantu batari bafite intwaro. Madame Ravina Shamdasani, umuvugizi wa Michel Bachelet arasaba guverinoma ya Sudani gukora anketi no guhona no guhana abarashe no gushyikirana nabo batavuga rumwe na leta rero aho kwica rubanda badafite rero intwaro. Guverinoma ya Sudani ivuga ko abamaze kugwa mu myigaragambyo ari 24, naho Loni ivuga ko ifite amakuru afatika yemeza ko mu by'ukuri abapfuye baruta byibura inshuro ebyiri abo leta ya Sudani ivuga. Bivuze rero ko Loni ivuga yuko buriya bari abantu bishwe ari nka 48 gutyo.
Muri kumura bandanya kumviza iradio ijwi ry'America ambasade ya leta zunze z'America mu gihugu cy'Zimbabwe uyu munsi kwa kane yatangaje kwitewa makenga n'amakuru ariko aratangazwa avuga ko bajejwe umutekano bariko barahiga buhungu kandi bakubita abaharanira inyungu z'abanyagihugu hamwe n'abategetsi barongoye amashirahamwe y'abakozi. Inyuma yaho ishirahamwe riharanira uburenganzira bw'abaganga ritangarije ko abantu 68 bavuwe ingoma z'insoro mu gihe abandi batari bake bakubiswe. Leta zunze z'Amerika zateye akamu kandi leta ya Zimbabwe ikayisaba gusubira guha uburenganzira abanyagihugu bwo guhanahana amakuru mu bibanza bitandukanye byandikirwa ko amakuru muri iki gihe icyo gihugu kiri mu ruhagarara rwibonekeje inyuma y'amatora yabaye mu kwezi k'8. Muri indwi abanyazimbabwe baritavye akamu kari katewe mu gihugu cyose kabasaba kuguma imuhira no kutitaba imirimo yabo inyuma yaho leta ifatiye ingingo yo kuduza igiciro cya lisansi. Ejo ku munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe umutekano yaratangaje ko abantu barenga 600 bahagaritswe. Umupastor azwi cyane kandi haranira ineza y'abanyagihugu Ivan Mwawarite uyu munsi kwa kane yitavye sentare yo ku murwa mukuru Harare yagirizwa ko yagumuye abanyagihugu akoresheje inzandiko zica ku bibanza byandikirwa ko amakuru. Perezida Emerson Mnangagwa igihe yari mu rugendo mu bihugu byo mu mahanga yari yamirije ibintu avuga ko ari ubugizi bwa nabi bukabije kandi yarashigikiye abategetsi bajejwe umutekano bavuga ko batavuga rumwe na leta ari bo bari inyuma y'urwo ruhagarara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Rudy Giuliani avoka wa president wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump bwa mbere na mbere yemeye ko bamwe mu bayobozi b'ibikorwa bye bya Trump rero byo kwiyamamaza mu 2016 bashobora kuba barafatanije n'Uburusiya kugira ngo batoreshe Trump, ariko aremeza ko Trump we nta ruhare abifitemo. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Amerika CNN, Giuliani yavuze ati sinigeze mvuga ko nta bufatanye bwabaye, icyo navuze gusa nuko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko hari icyaha President Trump yakoreye amategeko ya hano. Amagambo ya Giuliani avuguruza ibyo President Trump ahora ashimangira ko nta wigeze afatanya n'Uburusiya kugira ngo atsinde amatora yo mu 2016. Ayavuze kandi iminsi mike nyuma yuko ibinyamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangaje ko Paul Manafort wayoboraga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump yasangiye amabanga arebana n'amatora n'abantu bafite aho bahurira n'inzego z'ubutasi z'Uburusiya. Nabyo Giuliani yemeza ko Trump atabimenye kugera bisohotse mu binyamakuru. Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri metero 19 na metero 22 aho ngaho ni ku mirongo migufi.
Makuru yo mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini abashinga amateka bavuga kumenye mashuri shingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho, ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshuri. Abo bashinga amateka babishikirije inyuma ingendo bagize mu gihugu bariko bararaba ukuntu icyo gisata cifashe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru y'ijya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Abo bashinga amateka bemeje ko mu ngendo bagize ku mashuri atandukanye mu gihugu ico gisata basanze gihanzwe n'ibibazo bitari bike. Bashimangira ku bwinshi bw'abanyeshuri, ubukene bw'ibirase, ubukene bw'intebe abanyeshuri bicarako, hamwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho mfashanyigisho. abashinga mateka bakibaza ingene hobone kumwimbu mwiza mu gihe abanyeshuri biga rumurengera kandi batagira n'ibikoresho bikwiye.
Mbega umwarimu yo bayigisha abana kuva ku ijana kuduka cyane na 180 ko nzi ko ari benshi kandi ko nabo bigishije muzaba musaba umwimbu mwiza uwo mwimbu mwiza w'uronka gute
muri meri biratangaje kumva ko hakiriho amashuri abana bicara hasi urazi na 5 ningaye twatwikukiye ugasaha ishuri nkajya kuri base ugiye kuraba irateye isoni uravye ambiro na mahera kuri base ho nyene biteye ubwoba ugasanga no mu ishuri nta nimeza y'umwigisha ihari abana bicara hasi imagine wo nk'umuntu avuye nkana kaza gasanga muri meri bimeze uko
kiretse ubwo bukene n'ubwinshi bw'abanyeshuri kubera igwirirana ry'abantu abashinga amateka bemeje ko umwimbo w'abanyeshuri usubira inyuma kubera harabigisha bigisha ibyo batigiye umushinga amateka na we Mbonigaba we yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri bwasubiye inyuma kubera abayobozi bamwe bagenwa bafatiwe ku bukerebutsi mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu nyigisho
turabona yuko abigisha ni gake bakarihirizwa ubwenge birumvikana yuko umwimbo waheza bagatanga utabumeze neza
umwigisha aba yanonosoye math physique agatumwa kwigisha biology na chimie cyangwa wize ikirundi n'igifaransa agatumwa kwigisha icongereza n'igiswahili
birakunzwe kubona yuko abayobozi bashigwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene na experience anga bafise ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kwishure aha je nagira mbazi twatubazo bita DAD abana batahana muhira ko tutatubona cyane cyane mu mashure ya leta
ukibazo cy'ibikoresho ubwinshi bw'abanyeshuri hamwe n'ubukene bw'abigisha umushikiranganje w'indero yemeza ko ari ikibazo gikomeye Janvier Ndirahisha yavuze ko abahinga berekanye ko kumwaka hategerezwa kubakwa ibirasi 850 ariko muri uno mwaka hubatswe ibirasi 117 gusa Ndirahisha akavuga ko biva ku mikoro make y'uburyo bwa leta
bujanye n'ubukene bw'abigisha nibuke yuko bushikirangandi bujejwe ndero bwakira ibitegire by'abahabwa akazi bivuye iwanyu hisunzwe amikoro y'igihugu cyacu kubasaba kumbure kwa gatandatu canke munango y'ukwindwe ntihazitegeko ritsogenga amafaranga igihugu kizokoresha muribuka yuko mu ndero hagutse abarimu badakwiye
nayo kubijanye n'abigisha ivyo batigiye umushikiranganje w'indero avuga ko biva kuri vyinshi kuko hose mu gihugu batoronka abahejeje ivyigwa byose babikeneye abigisha ariko anegura ko hari ababona ko igisata c'indero arico kurindirira ko akazi kameze neza nayo kubayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi yemeza ko ikibazo akize kandi kigiye gutoregwa inyishu
ukuntu banoma abayobozi batandukanye hariho hamwe adatomoye nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko tukemura ico kibazo kuko hariho usanga umuyobozi ahari nyene kuko ahari n'umwarimu yasibye ntandike ko yasibye ibindi ariko ico ni kibazo hamwe azi bariko barabikorera ko
abashinga amateka bari kumwe n'umushikiranganje w'indero inyigisho z'imyuga n'ubuhinga bemeranije ko ico gisata cugarijwe n'ingorane nyinshi mu butandukane bwacu aha baciye basaba ko utunganywa inama rukokoma ijanye n'iby'indero kugira bace ijya nini zo ngorane barabe ko zoshobora gutorega umuti muri kazoza ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
tujye mu Rwanda aho guverinoma yahagaritse ibikorwa byose byo kwamamaza imiti n'ibirebana n'ubuvuzi ndetse no gutanga ibiganiro ku maradiyo ku birebana n'ubuvuzi ku muntu wese utari urwego rwemewe na leta ni inkuru ya Sumta Kaboyi
Mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubuzima risobanura ko umuntu wese abujijwe kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi mu buryo bw'amashusho mu muhanda ukoresheje indangururamajwi n'imbuga nkoranyambaga Itangazo rivuga ko itangazamakuru naryo ribujijwe gutangaza ibikorwa byo kwamamaza imiti n'ibikorwa by'ubuvuzi keretse mu gihe ushaka serivisi agaragaje icyangombwa cya Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano kibimwemerera. Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifite igihugu akamaro rura bafite ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza. Muri iki gihe ku maradiyo hafi ya yose yo mu Rwanda humvikanaga ibiganiro byihariye amasaha menshi bisobanura uburyo hari abavuzi bafite ubuhanga bwo kuvura indwara zose ndetse hakumvikanamo n'indwara zananiranye nka diabete impyiko n'izindi bemeza ko zananiye abavuzi ba kizungu hari ubundi bwoko bw'indwara usanga abo bavuzi bemeza ko bavura nk'inyatsi kongerera umuntu amahirwe ndetse no gufasha umuntu kugaruza ibye n'izindi ndwara nyinshi abo bavuzi bagenda bagaragaza ko bafitiye ubuhanga mu kuzikiza. Iki cyemezo cya Ministeri y'Ubuzima cyabaye nk'igikoma mu nkokora abavuzi gakondo bari bamaze kumenyera gukorera ku maradiyo.
Icyo cyemezo ntabwo twagifashe neza, kirabangamye. Ubundi hakagombye kubaho inama yo bakatubaza ese biriya bintu muvuga kuki mubivuga, tukisobanura. Indwara zirakira, ahubwo ikibazo no kavuza akondo bakomeza guterwa ishoti.
Banyitaregisirukangara nkunze kuvura indwara z'imyuka mibi. Uburyo byambangamiyemo ni uburyo bwo kuvuga ko kwamamaza bitemewe, kandi mu by'ukuri kugira ngo abantu batumenye nuko tugomba kugaragaza ko duhari. Kandi indwara za nyabingi, ni uburyo abantu baterekeraga za nyabingi, aho ugasanga hari abantu bakina ziterekerana ubu ngubu zikagira ingaruka ku bana babo cyangwa ku miryango yabo. Abo ngabo rusanga hari igihe batabona ibinini bibafasha, niyo miti ituruka i Burayi ugasanga nayo ivuranya bingi ihari. Bigasaba ko twebwe twaziterekereye, tuzi guterekera abazimu, tuzi guhamagara imandwa, nitwe tuba tuzi kubikora.
Natwe turamamaza cyane. Mu by'ukuri ibi bintu byatubangamiye cyane, iyo hataza kubaho kwamamaza ntabwo bwari kumenyekana. Birashoboka ko hari uwavuga ko wenda ko ari ibitangaza, ariko mu by'ukuri ntabwo twese uko tuvura indwara zitandukanye ntabwo twese twa niba ari umuntu wakoze ikosa akavuga ko avura ibintu byose cyakora ibitangaza twese ntabwo dukuye kubizira.
Hari abandi bavuzi gakondo basanga ministeri yafashe icyemezo gikwiye, kuko bemeza ko umuvuzi nyawe atiyamamaza ahubwo yamamazwa n'abo yagiriye akamaro.
Nkavura kuzingura abadamu batwite, nkavura n'amarozi y'amategano n'amatamikano. Ibintu byo kuvuga kwamamaza ku maradiyo nge ntabwo njya mbishyigikira, nta nubwo mbyemera. Nk'ubu buvuzi bwanjye nabukuye ku babyeyi, papa yaravuraga, sinigeze mbona papa ajya kwamamaza. Uwavuye yakira akamuzanira undi, nanjye mbimazemo igihe. Uwo mvuye aragenda akanzanira uwundi, yewe n'abaturi ku Bugande barazi iyo mvuye y'umuntu njya kubona nkabona yazanye undi nawe mu rugo. Aho hose nta matangazo ndatanga kuko ibyo.
Shuti banywanyi, namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'idini ry'abayisilamu ku isi ari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi, aho yashikirije abayisilamu ubutumwa bw'amahoro hagati yabo. Yabivuze mu kumuhingamo ku munsi wa gatatu mu ntara Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, ahasanzwe hari umwumvikano muke hagati y'abayisilamu. N'inkuru ya Fidelite ishatse umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Gukebura no guhanura kubijanye n'inyifata ibereye umuyisilamu niryo jambo nyamukuru Abdul Karim Al Issa yashikirije abaserukira abayisilamu bo mu Burundi bwose mu mwanano yabahaye mu ntara ya Kayanza. Yakoresheje ururimi rw'icyarabu asubirwa mu Kirundi n'umurundi akora mu biro by'umuhuza w'Abarundi.
Kuko ubuyisilamu na gato ntushyigikiye ko abantu bubana mu njyane bakubitana cyangwa basosorana. Iyo muri mu njyane ushetani atayinjira ari bunyishe atasambura na wenyewe. N'Imana irashyigikira umuntu wese ari tayari kugira ngo ingorane zive mu nzira. Uri mu bisilamu kandi ubuyisilamu uteza kwikeza neza.
Kuba uwo mubonano wabereye mu ntara ya Kayanza sikugihamana muhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana ari nawe yahaye ubutumire bwo kuza mu Burundi iyo ndongozi y'abayisilamu ku isi, afashe ijambo yamenyesheje abari aho ko hari icyatumye bashima kugira umubonano mu ntara ya Kayanza.
Mpava ndabarega mugabo, ndakunda kuvuga ibintu uko bimeze. N'icyatumye tumuzana gukora iyi nama ngaha mu Kayanza ni uko aha mu Kayanza mubanye neza n'ayandi madini, mugabo hagati yanyu arakashatse gucamo. Aha rero twashimye kwaza kugira ngo nawe nabahe impanuro, kuko mu minsi yeze murabizi ko mwatwitiwe kugira ngo tunabafashe. Hariho bene wanyu b'abayisilamu bafunzwe n'ubumenga hacari utwo tubazo, twaraze kwaza kubaha impanuro nk'umuvyeyi wanyu kizigenza umuryango w'abayisilamu.
Aho mukayanza mu mpera z'ukwezi kwa kane 2016 haradutse kutumvikana hagati y'abayisilamu bapfa ubaserukira mu ntara. Bamwe bashaka gushira imbere uwo bavuga ko batoye Bucumi Abdalla, abandi nabo bagashigikira Matsitsi Zuberi yagenywe n'urongoye abayisilamu mu Burundi. Uko kutumvikana kwatumye abarenga 10 bafungwa inyuma y'umwaka bagakugwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Hari n'abahunze, muri bo harimo Bucumi cumi Abdalla yahiganirwe ico kibanza cyo guserukira abayisilamu mu ntara ya Kayanza. Zuberi Matsitsi yagitahukanye afashe ijambo muri uwo mundano w'ubaserukira, yamenyesheje ko injyane zibaho kandi ko atawuzifuza.
Yerekeye injyane ishire hano nakamwe ndabushigikiye kandi ndamuda abikunde bibigityo kini yacu ndabyanga irabyanga irabyanga mundu wese azokwekera inyifato ngiyo acaba kure cyane n'idini wacu.
Urongo ya Baisilamu kuwe ugu Burundi Saidi Kajandi, ivyo bijanye kutumvikana mu Baisilamu mu ntara ya Kayanza ntaco bivuzeko mu ijambo yashikirije, ahanini harimwo ivyo yasavye uwo mushitsi ariko agendera Burundi.
Reka na jewe cari nyakuba we nta muduga mfise ngendera mu ndi mufti. Wabonye nyakuba wa uyu mwanya wose natevye nifuza yuko abayigenza ukwakira ngaha mugabo nateze kubera yuko naje mu modoka y'inkatakata.
Karibuni, karibuni waheshimiwa, karibuni, karibuni.
Uwo mburano wamaze hafi ingo c'isaha, abaserukira abandi mu gihugu cy'Abayisilamu mu Burundi bwose niho bari, ariko hafashe ijambo abari ku ntonde gusa. Ivyo rero hari bamwe bari bitavye ubonano batabicimye nabo batashimye kuvugira ku byuma byacu bifata amajwi. Haratubwiye yuko bakivye wabo bagiye mu nama bari bazi yuko bagiye kwisanzurana n'uwo mushitsi wabo bagasebera kari ku mutima. Hari n'abatubwiye yuko kwari nko kuza mu bukwe ukicara ukazimanywa hanyuma ugataha. Uwo arongoye umuryango w'abayisilamu ku isi Abdul Karim Al Issa ari mu Burundi kuva kugenekezo ya 13 muri iyo misi amaze yarahawe umwana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umukuru n'amashinga amateka hamwe n'abarongoye amadini mu Burundi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
Noneho tujye muri Uganda ho HCR ibiro nyine by'i Kampala ivuga ko ifasha impunzi uko ishoboye kose cyane cyane mu by'ubuvuzi. Ni inkuru ya Inyatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda.
Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Rukinga zo naganiriye nazo zambwiye ko zigeze kuva mu gihugu ubwo ibiribwa zahabwaga byari byagabanyijwe cyane ku buryo zari zishwe n'inzara, zimwe zigahungira muri Kenya izindi zikajya imbere mu gihugu gushaka ubuzima. Abadamu babiri b'abarundikazi bo baje guhungira muri Kenya bavuye muri Uganda, ariko naho ubuzima buza kwanga nuko bongera kugaruka muri Uganda.
Twe twaragiye Kenya kubera inzara nyene, ubwo rero twumvise ngo amakade ngo bayongejeho ibiryo, ubwo tuca turavayo. Twamaze y'umwaka umwe Kenya batwakiriye neza, ariko naho ntago bimeze neza kuko ntiwogenda kwigwariro mu ijoro.
So mubonye Kenya byanze mugaruka Uganda
kubera baza badutelefona batubwira ati naje kamanda atavuga ati abagiye Kenya n'abagiye Tanzania batwawe n'inzara, ibiro twaravyongeje nimuze mufate amakade yanyu.
Bivanye n'ibibazo nagiye ngirira mu cyambi, hageze aho nomoka kubera inzara yari ihari, nta muntu wari kuja gukorera, bari bagifata ibiro bitatu turomuka tujya muri Kenya. Kenya namaze y'umwaka ndongera ndagaruka, maze kugaruka sanga inzu yanje barayigujije. Kuja kuburana inzu muri Kafumi bambwiye yuko atakintu na kimwe bashobora kufasha. Rero njicyo nosaba nimba yuwe ni koko ihari ifasha impunzi muri Uganda badufashe bikwiye.
Inzara impunzi ivugaho yabaye cyane cyane kuva mu 2017 kugeza mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo umuryango wita ku biribwa ku isi PAM wavuze ko amafaranga yagenerwaga kugura ibiribwa byo guha impunzi yari yaragabanutse cyane ku buryo n'ubwinshi bw'ibyo bahaga impunzi bwaje kugabanuka cyane, nuko nk'abari bafite imiryango batunze mu makambi bikabatera ibibazo bikomeye nk'uko uyu abisobanura.
Ku buryo bigeze no kuduha ikiro kimwe n'igice, ariko ubundi ibyo baduhaga ni ibiro bitatu, ariko hari n'igihe bageze kutunyuza amaduha kimwe n'igice. Ngo ibyo kurya byabuze ngo ubwo umuryango narawuteruye ndagenda njya Bunyoro, maze kugera Bunyoro ubwo ndagumize ndapagasa n'abana banjye ndakomeza ndabatunga.
Iki kibazo cy'inzara cyateye izindi ngaruka zikomeye ku buryo bamwe mu bana b'abakobwa bagiye gushaka abagabo bataragera ku rushinga.
Nkanjye ndaho nagiye kubona mbona haje umuhungu arambwira se waje nko kwitwarira ukava mu nkambi kubayeho nabi. Nanjye nareba inzara iri mu rugo, nahise nigendera ahitanwara iyo ngiyo za Kampala tubayeyo. Hashize igihe baratelefona ngo hagiye kubibarura ngo
barimo baranshaka mu rugo ngeze hano sanga barajyarageze ubunirwa nisereba ngakuru office ngo bambarure komeza bambira ngo ninegereze kandi umugabo wanje mu rugo aguma ntelefona ngo ningende
nyamara ariko kuba impunzi ishobora kujya aho zishaka mu gihugu zigashaka imibereho ngo nibidasanzwe kurikije umuvugizi wa HCR muri Uganda Dunia Issa.
So in Uganda they have freedom of
ati muri Uganda impunzi zifite ubwisanzure zemere gutembera mu gihugu cyose zibona serivisi nkiza abandi banyagihugu babona zifite uburenganzira bwo gushaka akazi kwiga no kuvugwa nk'abandi banyagihugu mu bihugu bimwe ahubwo impunzi ntizinemererwa no gusohoka mu nkambi kugira ngo zigiraho zakandagira hanze y'inkambi. Kuri ubu ibyo kurya bigenerwa impunzi bimaze kongera kwiyongera kandi zimwe kimwe n'abanyagihugu zejeje imyaka nk'ibishyimbo ibigori hamwe n'ibindi akaba ikibazo cy'inzara kitakivugwa cyane keretse ku mpunzi nsha n'izitarabona ikarita y'ubuhunzi izemerera gufata ibyo kurya no gukora akandi kazi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turasozera ibiganiro byo kuri saha ariko reka tuyibutse inyingo nkurunkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko abahinga b'Abanyakenya bazi ibyerekeye amabombe uyu munsi ku wa kane babandanije kurondera isigarira ry'amabombe byakoreshejwe mu gitero cyakozwe n'intagondwa ku hoteli ikomeye yo ku murwa mukuru Nairobi kigahitana ubuzima bw'abantu 21 hamwe n'abagizi ba nabi 5 bakoze icyo gitero. Leta ya Kenya ivuga ku kuntu abacyeje umutekano bihuse mu gutabara nyuma yaho icyo gitero kibereye byerekana intambwe ikomeye hamwe n'ubushobozi bya Leta ya Kenya mu guhangana n'ibitero bikozwe ku basivile.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Michel Bachelet arasaba Leta ya Sudani kurekeraho gukoresha ingufu zikabije ku baturage bakora imyigaragambyo mu ituze. Iyo myigaragambyo imaze hafi ukwezi muri Sudani. Loni ivuga yuko abapolisi bakoresheje amasasu y'intambara muri rubanda. Guverinoma ya Sudani ivuga ko abamaze kubigwamo ari 24 ariko Loniyo ivuga ko bashobora kuba bikubye kabiri.
Twabwiye kandi ko ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Zimbabwe uyu munsi ku wa kane yatangaje kutiba amakenga n'amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajeje umutekano bariko barahiga buhungu kandi bakubita abaharanira inyungu z'abanyagihugu hamwe n'abategetsi barongoye amashyirahamwe y'abakozi. Inyuma yaho ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abaganga bitangarije ko abantu 68 bavuwe ingoma z'insoro mu gihe abandi batari bake bakubiswe. Leta z'Ubumwe za Amerika zateye akamo kandi Leta ya Zimbabwe ikayisaba gusubira guha uburenganzira abanyagihugu bwo guhanahana amakuru mu bibanza bitandukanye byandikirwa ko amakuru muri iki gihe icyo gihugu kiri mu ruhagarara ruruta uruhagarara rwibonekeje inyuma y'amatora yabaye mu kwezi k'8.
Rudy Giuliani, avoka wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bwa mbere na mbere yemeye ko bamwe mu bayobozi b'ibikorwa bya Trump byo kwiyamamaza mu 2016 bashobora kuba barafatanije n'Uburusiya kugira ngo batoreshe Trump, ariko aremeza ko Trump yo ku giti cye nta ruhare abifitemo. Amagambo ya Giuliani avuguruza ibyo President Trump we ku giti cye ahora ashimangira ko nta wigeze afatanya n'Uburusiya kugira ngo atsinde amatora. Ayavuze kandi iminsi mike nyuma y'uko ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangaje ko Paul Manafort wayoboraga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump yasangiye amabanga arebana n'amatora n'abantu bafite aho bahurira n'inzego z'ubutasi z'Uburusiya. Nabyo Giuliani yemeza ko Trump atigeze abimenya ko byabaye.
Tugarutse kandi ku nkuru y'igitero cyo muri Kenya. Leta z'Ubumwe za Amerika zabeshuje amakuru avuga ko icyo gitero Leta Amerika yari ikizi kandi ko yari yabwiye abanyamerika baba muri Kenya ko badakwiye gutemberera muri icyo kibanza. Byongeye Leta z'Ubumwe za Amerika nta makuru zari zifite rero zerekeye icyo gitero nk'uko byatangajwe na ambasaderi aserukira icyo gihugu muri Kenya. Juti mwese mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyacu bivyo muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuneho kandi akanya ko gushimira engineer Joe yadufashe mu ngiyo bw'izuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru mwashikije na Frederic Ngundikije
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane rwose, mugire umugoroba mwiza, murakarama.